nzamba
nzambira samirana
Niwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sango ikaze mu makuru yacu yo kuri no wa gatanu igenekezo rya 33 ndamukiza umwaka w'2021 amakuru mushikizwe na jewe Alisa Kimana naye akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira uyu munsi imyaka 24 iraromanye hagandaguwe bunyamaswa abanyeshuri 40 biga mu seminari y'Ibuta Erike Kiguha arongoye ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu akamenyesha ko abarundi bari bakwiye kurengera iby'amoko bagafatira akarorero kuri abo banyeshuri banse kwitandukanya bakemera kuhasiga ubuzima urudandazwa rw'abantu ngo rurabandanya kwibonekeza mu Burundi kuri uwa kane abakobwa n'abagore bagera kuri 42 bakaba barasubijwe mu Burundi aho bari bafatiwe mu gihugu cy'Ubuganda bikaba bivugwa ko bari bagiye kudandazwa mu bihugu by'Abarabu muraza kubyumva murano makuru nayo makuru ajanye n'umutekano tuza kubabwira umukenyezi umwe wo mu ntara ya Muyinga yarayagandaguwe n'umugabo wiwe tubanababwira kandi n'abandi bantu batandatu baraye bakubiswe n'inkuba mu ntara ya Ngozi mukanya idonido ryano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
abantu munani niwe bitavye imana kuri uyu wa kane uheze mu buryo butandukanye batandatu muri bo bapfuye bakubiswe n'inkuba ku musozi wa Nyagatovu iri muri komine ya Tangara mu ntara ya Ngozi bane bari abakenyezi babiri nabo bari abantu b'abagabo abandi babiri barishwe umwe mu ntara ya Muyinga uwundi mu ntara ya Ngozi igipolisi ikamenyesha ko amatohoza aza yaratanguye idonido na mugenzi wacu Josephine Johnson Nkunzimana
abantu batandatu nibo baraye bapfuye bakubiswe n'inkuba ku musozi Nyagatovu komine Tangara n'intara ya Ngozi bane muri bo bari abakenyezi babiri nabo bari abagabo ayandi makuru radio Inzamba ikuraho nyine mu ntara ya Ngozi avuga kandi ko hari umwigisha yarazwe ku izina rya Pascal Bucumi yahora yigisha ku ishuri shingiro ryo mu Mivo yarayishwe anizwe igipolisi kivuga ko catanguye amatohoza kugira hamenyekane abakoze iryo bara mu ntara ya Muyinga naho ku mutumba Nonwe uwitwa Ernest Minani afite imyaka 30 yaraye yishe umugore wiwe amukereye izosi hari gihe cy'isaha imwe n'inusu nk'uko amakuru atangwa n'abarongoye intwaro aho ku mutumba wa Nonwe vyemitse Minani Ernest ngo yaratahutse avuye mu gihugu cya Tanzania aho yaramaze imyaka 3 ataja muhiriwe ayo makuru akavuga ko ashitse kumuhana yaciye akerera izosi umugore wiwe imvo ziri inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi ngo zoba zifatiye ku gwikekwe Minani yarafitiye umugore wiwe aho yoba yarenga ibigo Minani amaze gukora iryo bara ngo akaba yaciye atungwa nayo yameze arahunga nk'uko isoko ryacu ribimenyesha igipolisi kikaba cabaye kirafata se wa Minani byifata kibanza mu ntumbero y'amatohoza umubano mubi urangwa mu ngo zimwe zimwe muri iyo komini ya Giteranyi ngo ukaba wabaye mwinshi abubakanye bababa ijana ngo bakaba bariko basaba haraciye iminsi gutandukana n'abo bubakanye nk'uko amakuru ava mu ntwaro abivuga
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye tukiraho makuru ajanye n'umutekano nyene uruze rwa Rusizi mu ntara ya Cibitoke ngo rusa no rwabaye akaburi nk'uko bivugwa n'urundi rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike force kuva mu ntango z'uno mwaka ngo biziga 35 nibyo byashoboye gutogwa mu rugo ruzi ubwo runani rugatunga gatoke inzego z'umutekano ko ariho bakekwa gukora ayo mabi Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwo runani agasaba umukuru w'igihugu ko imvugo yojana n'ingiro agahagarika ubwo bwicanyi kurikira
mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abarongozi y'ukutabandanya bica abantu avuga ko umuntu ari giti kiturigwa ubwicanyi buguma bwimonogoza mu gihugu ndabaha akarorero mu ntara ya Cibitoki abantu bashika 35 baramazwe kwicwa kuva mu ntango y'uyu mwaka turimo bamwe muri abo bicwa baramenyekana abandi ntibamenyekana aha rero ngavuga yuko atamatohoza yigera aba ahubwo abatware bo hasi bafatanije n'igipolisi bihutira guhamba mu gashinyaguro kenshi abo bantu baba batowe ari bitika. Iyo ntara ya Cibitoke rero isanzwe irimo uruzi rusizi yarabaye nk'akaburi ku batavuga rumwe n'intwaro y'umugambwe CNDD-FDD kuva ugwibo rutanguye mu mwaka wa 2015 aho imbonera kure na bamwe bo mwiperereza bica abantu hanyuma bakabajana kubata aho muri ugo ruzi rusizi. Dusaba rero leta ya Evariste Ndayishimire kugwanya ubwo bwicanyi bwimonogoje mu gihugu gutohoza no guhana abakora ubwo bwicanyi. Atari ivyo, Evariste Ndayishimiye nabo bari kumwe bategezwa kumenya yuko abicanyi badatora ejo izoba ari imiryango yabo izoshikirwa akataretse kabagasema.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza havuga ugwaruka rw'imisoresore y'imbonera kure ngo gisibije mu guhohotera abanyagihugu. Inkuru zitangwa n'ababa muri ico gisagara zimenyesha ko muri aya mezi abiraheze abantu 8 aribo bamenyekanye ko bakubaguwe barakubitwa barashaya abandi bacumitwa ishinge kugira ngo bemere ku nguvu amakosa batakoze. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Trifine kani wabo.
Inkuru zitangwa n'ababa ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza zemeza kugwaruka rw'imbonera kure zica zigakize muri iyo ntara. Abantu bashika 8 barakubaguwe muri aya mezi abirashize mu bice bitandukanye by'ico gisagara. Akaruro ka hafi ni umugabazi ku izina rya Claude Manirakiza ku musozi Shari ni mu buraruko bw'ico gisagara. Nijoro ryo kuri uwo wa mbere rishira uwa kabiri wino ndwi yarakubiswe arashaya gushika hazibwa inshinge kugira ngo yemere ku nguvu amakosa atakoze. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 24 ndamukizaho mufaso nakora muri sentare nkuru ya Bubanza yaratewe ku rugo rwiwe aho yakubiswe yongera komereka mu mutwe. Indwi ya kabiri yaho muri quartier Kanabubu abasore batatu baratewe n'umugwi witwaje ibigwanisho bidacira umuriro barakubitwa babiri muri bo barakomereka cane. Ico gihe nyene abantu bane barakubiswe mu bice bitandukanye umwe muri bo ahavayita Imana kubera amahiri yakubiswe n'imbonera kure nkuko ayo masoko abandanya bivuga. Aba muri ico gisagara bakavuga ko ivyo bintu biteye agahinda kubona ata matohoza yigera kogwa kugira ngo abagirizwa bafatwe hanyuma barengutswe imbere y'ubutungane. Twarondeye musitaneri wa komine Bubanza kugira ngo aduhe umuco kuri ivyo bivugwa muri komine arongoye. Telefone iwe yahamagara hakabura uwitaba.
Tumukengurukire Trifine kandi wabo mukanya duca tubandanya amakuru twabateguriye.
Inzamba
nari nabibabwiye mu ntango zano makuru kuri ino genekerezo rya 30 ndamukiza niho hibukwa imyaka 24 abanyeshuri 40 bo mu seminari y'Ibuta mu ntara ya Bururi bagandaguye bunyamaswa. Abo banyeshuri imbere yo kwicwa baranse kwitandukanya hagati y'abahutu n'abatutsi baca bagandagurirwa hamwe. Ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi kuri uyu w'Imana igenekerezo rya kabiri rusama kuri iyo seminari y'Ibuta izotanguza ibikorwa by'umwaka bitiriye uwa yubire y'imyaka 25 izobiheze ubwo bwicanyi bubaye. Nkuko urongoye iryo shyirahamwe Eric Kiguha abivuga ngo azoba arakajya kuguhimiriza abarundi bose kugira ngo bafatire akarorero kuri abo banyeshuri b'Ibuta bagandaguwe mu ntumbero yo kwigisha urukundo no kurengera iby'amoko hagati y'abarundi.
Guhimirije kugururwa yubire y'imyaka 25 abaseminari 40 bagandaguwe bazira yuko base kwitandukanya hagati yabo abahutu ngo baje kwabo abatutsi kwabo. Nico gituma bahavuye ruta haba ikirimba citiriwe abo bana baciriye umuvukane natwe nk'abagendanye nabo nk'ababanye nabo. Icyo twiteze muri iyo myaka 25 izobishitse mu mwaka uza. Ikintu twiteze cyane nuko gukomeza urukundo kwigisha gukundana hagati y'abarundi hagati ya twebwe hagati y'isi yose tubone ko ibyo dupfa atakamaro bigira na cyane cyane Burundi hari abantu bamwe bagiye barashira igihugu imbere tukifuza rero ko uwo muvukano uwo muco iryo tara ryakiye guta cyo kwakira abandi nkuko arizo nyigisho tw'amatwi abiye ariko rero turifuza ko uwo mwaka wuguruwe wobera isomo abandi bose kugira bashobore guhinduka
uwo akaba yari Eric Kiguha arongoye ishirahamwe ry'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi bwo mu 1997 abakobwa n'abakenyezi 92 b'abarundikazi barasubijwe mu Burundi kuri uyu wa kane nyuma yo gutabwa muri yo mini gipolisi cy'Uganda bakekwa kuba bari bagiye kudandazwa mu bihugu by'Abarabu batanu muri bo akaba bikekwa kuba bari mu bakora urwo rudandazwa inkuru ya Nadine Mporakeye
Igihugu cy'Uganda caratahukanye abakobwa n'abakenyezi b'abarundi 42 bakuwe mu byara by'abagomba kuja kubadandaza mu bihugu by'Abarabu bose bafatiwe ku mugwa mukuru w'Uganda Kampala Charles Twine umuvugizi w'ishami ry'igipolisi cy'Uganda ajejwe amatohoza avuga ko abo bakobwa n'abakenyezi bashikirijwe ubuserukira u Burundi mu Buganda umufasoni Epiphany Kabushemeye nta mwana abo bigeme n'abakenyezi bakuwe mu byara by'abagomba kuja kubadandaza baciye basubizwa mu Burundi baciye mu nzira z'amabarabara kugira basubire mu miryango yabo Charles Twine n'umuvugizi w'igipolisi gitohoza ibyaha mu Buganda
worked with our colleagues from the immigration minister of internal affairs and we have agreed that these girls be repatriated back and some comfortable transport has been organized we are taking them and handing them over
Igipolisi gifatikanije n'abajejwe abinjira n'abasohoka baratahukanye abakobwa b'Abarundi 42 baheruka gukurwa mu byara by'abagomba kubajana mu rudandazwa rw'abantu twaciye tubasubiza abategetsi b'u Burundi kugira basubizwe mu miryango yabo baragaragaje amakenga bafite bibaza ingene bazohabwa bafatwa mu Burundi mbere benshi bagasaba ko kwigumira mu Buganda ariko ntibishoboka kuko dufise ihangiro ryo kubashikiriza abategetsi b'u Burundi ubuserukira u Burundi yarabaremesheje kata kibazo bazogira kandi ko bazoshikira mu miryango yabo
left their country but the ambassador has talked to them and she has reassured them that no the government has got an arrangement of welcoming them and integrating them into their society
Charles Twine yavuze kandi ko waketswe kuba ari mu bakora urwo rudandazo rw'abantu yashikirijwe ubutungane ubu akaba ari mwibohero amenyesha kandi ko hari ubuhinga uyu munsi bukoreshwa kugira bajanye mu rugo rudandazwa bamenyekane bacinjira mu Buganda kumbibe zose z'igihugu
but we want to also condemn this
tuniona kajyo ko kwiyamiriza urwo rudandazwa rw'abantu ariko twaritunganije bidasanzwe kuburyo abakora canke abariko bajanwa mu rudandazwa rw'abantu bamenyekana bakiri mu kumbibe igihugu cacu gucyo tugaca tubatabara batarashikanwa iyo baje kudandazwa
mu ntango y'uko kwezi kwa kane igipolisi gifatikanije n'abandi basanzwe bafashanya barafasha abarundi kazi bagirizwa gukora urudandazwa rw'abantu ubwo rudandazwa rero rukaba guyamirizwa n'amashirahamwe atari make ayo mu Burundi ayo mu karere hamwe na mpuzamakungu muri kino gihe mu Burundi ibyo urudandazwa rw'abantu biravugwa cyane umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni aherutse kuvuga ko abavuga ko abantu bajanwa mu bihugu by'Abarabu ari urudandazwa rw'abantu ko ari ukurenza urugero ngo nyabuna bakwiye kuvuga ko ari abarenga imbibe z'ibihugu badakurikije amategeko
Nadine Mporakeye arakenuye nayo makuru avugwa mu mabohero ngo naho hakiri abantu bagifunzwe mu baronse ikigongo cy'umukuru w'igihugu co kurekura abanyororo bamwe bamwe ishyirahamwe akati Burundi rirashima ico gikorwa Jean Claude Ntiburumwusi aje rugisita c'ubutungane muri akati asaba umukuru w'igihugu kubandanya barekura abandi kuko ngo bagifungiwe ubusa ari benshi
ariko rero rabona yuko n'ubu igitigiri cy'abanyororo barekuwe ari bake cyane dufatiye uco igitego cy'umukuru w'igihugu cyavuga yuko abazorekurwa bazoba bangana gushika ubu turabona yuko abanyororo barekuwe kubera dufite 2678 mu gihe igitego cy'umukuru w'igihugu cyavuga yuko abegwa n'iyo ngingo bazoshika 5255 kate Burundi rero irongera ikababazwa n'uko bariko barashira mu ngere iyo ngingo y'umukuru w'igihugu biboneka yuko umenge byafatiwe ko ntibisa mu mabohero yose yo mu gihugu nk'ibyo twabonye no harabanyororo bari bakirwa ku munyororo ushika ku myaka 10 hamwe usanga bararekuwe ahandi naho bakabandanya bapfunzwe ibyo rero bikaba bataravye icyaha umuntu yabakurikiranwa aha twosaba rero yuko abanyororo bari kuri ico gihano mu mabohero yose yo mu gihugu bisubiramwe bakaraba nabo nyene bakabarekura kuko twarabonye ko mu nk'umwe bahero rya Mpimba na Muramvya barekuwe mugabo mu mabohero yandi ukabona yuko ibyo bintu bitafatiwe kandi Burundi kandi yarabonye ko abanyororo bari bahejeje iminyororo yabo eka mbere n'abari barejejwe n'ubutungane hamwe hamwe babandanye bagipfungwa ariko ahandi ubona ko byaba byarafatiwe ko bakabarekura twovuga nk'ibohero rya Muramvya n'ibohero rya Gitega naho abanyororo bategwa n'ingingo y'umukuru w'igihugu yo kugirira ikigongo abanyororo nibo bategerezwa kuja imbere mu barekugwa kuko bobo bapfunzwe atateko na rimwe yubahirijwe urashaka kandi kwibutsa ngaha barongoye amabohero by'amabohero ko kurekura abanyororo bahejeje icyaha ari igikorwa bategerezwa gukora bo nyene ko amategeko abitegekanya kubagumiza mu ibohero rero kandi babona neza ko atakina kimwe kiwapfunze ari guhanganga amategeko kandi bishobora kubagaruka ko akati Burundi irababazwa cyane kandi no gutera bwoba ryagirwa abanyororo bagomba kurekugwa cyane cyane ku banyororo bakurikiranwa mu byaha bya politike kuko abari baza kugirisha unyigisho ku banyororo kugira bamenye ko bazokwitwara hanze wasanga basa nabaje gutera ubwoba abanyororo mu kubabwira yuko bazokurikiranwa hafi n'abatwara igihugu gushika ku rwego rwo hasi ku makaritie cyanke ku mitumba
abahinga n'incabwenge ngo bategerezwa guhabwa ikibanza kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu ibi byashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama Faustin Ndikumana avuga kandi ko intwari ibereye by'ukuri no guteza imbere igisata cy'abikorera byabo ko kitivanzemwo abanyepolitike aribyo bizoshikana Burundi ku iterambere rirama tega amatwi Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme
nta terambere rishoboka inshabwe nk'izo zitagiye imbere ziza kuba tukireta ariko no gushyiraho ikigo cy'ubushakashatsi gishasha kiza n'izo nshabwe zikaza n'ibiyumviro byerekeye n'ibintu bijya mu ngiro hakaba icyo bita des études n'isi yose ibyuka byo muri kubirakogwa hamaruga ikindi gikomeye ni ama institution icyo bita intwaro l'administration igipolisi n'ubutungane ibyo bikimunzwe n'igiturire bikimunzwe n'igiturire birimo abantu batabishoboye nta terambere rishoboka ibyo n'ahantu hose nta terambere rishoboka ikindi ni ukumenya ingene uruhara secteur privé itegeza kubifise ibi byuko usanga secteur privé bayifite ugasanga n'abantu bakomakomeye bashaka kuba bose abuza tugasanga kutubona secteur privé hiri ugasanga bya politiki bijyanye na secteur privé ntibikunda ikindi rero ni ugusezerera injyana za politiki umaze gusezerera injyana za politiki abarundi tukagira icyo bita cohesion sociale injyana za politiki zararemereye iby'ubutunzi mu gihugu zitasezerewe n'ingorane
urongoye Parseme ahantu wa leta gushiraho imigambi igwiza akazi ngo abanyagihugu nabo baronke akazi n'amafaranga yinjire mu gihugu n'ubunyene tega amatwi Faustin Ndikumana
ibyo bintu rero umuntu ategeza kubihagarara ko hanyuma ikindi leta ari cyayibutse igice bita plan do financement des infrastructures urabona ama infrastructure mu Burundi ageze habi cyane yaba injya mabarabara ibiraro kubijaye n'imiyaga nkuba yeja ekipima amazuriti koreramo dukeneye ibintu byinshi bijaye na ama infrastructure hari za kera zo gusubiramo na shaje dukeneye hagiye mu byihindaguruka by'ibihe bidaciye byunyuma leta ari gwiza koze uburyo kugira ama infrastructure ubwo buryo bwo gukora ama infrastructure buca butanga akazi ku bantu benshi ugatuma demande yiyongera no kuvuga ubushobozi bwo kugura gabanya cyo kwiyongera bagahera kugira ya mafaranga ariko ndavuga ari karaja mu ngiro agatangura kuja mu ngiro umugabo hari amafaranga yinjiye mu banyagihugu ariko araduza ubushobozi bwa kaino ntibihuba biri kubira kubana nazo bikaba arivyo bisabiriza iterambere mbere ntuze ibaga yari yavuze yuko nk'ubundi bari bukeneye hafi imiliyari 600 z'amadolari kugira kugira ama infrastructure ashobora gutuma ya kwasasa twifuza ishobora kuja mu urumva rero byari ko ndavuga bya ngombwa bya reforme byo guhindura abantu bijana niyo pande zifatiye kugira amera yinjire mu gihugu mugabo ibyo bikorwa bikomera kuga bikabiko biragana n'ubushobozi ku muguzi hanyuma rero za serivisi bitoho turavuga zitangira gukora amashyirahamwe ha leta bakayagarukira za entreprise publique hanyuma bakaza bakaraba bagashyira cyo bita politique de population ituma tumenya abanyagihugu ubuza abanyagihugu twifuza ko bamwe mu gihe baratengire.
Fosteni Komana arongwe Parseme akaba atanze ico kiganiro mu gihe bucahimbazwa umunsi mukuru w'abakozi, akaba kandi yafatiye ku byo ubutegetsi bukunze kuvuga ngo umunwa wose uronka icurya, umufuko wose uronka amahera. Ningaha rero duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa gatanu. Ndabashimire mwese mwadukurikiye, eka nshimiye n'abagenzi bacu badufashije kuyatororokanya. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Alisa Kimana, nkaba ndabifurije kugira umugoroba mwiza naho ubutaha.